Twashimiye ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Noeli nziza kuri mwebwe muyemera mukanahimbaza nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Ku Ijwi rya Amerika uno munsi rero twashimye kuba hakanya ko kwifurizanya umunsi mukuru mwiza wa Noheli no kutubwira uko muri komura uhimbaza kwaje batanguye kuhimbaza n'ingene muwiteguriye kubatara utangura muri kino kiganiro kidasanzwe cha Noweli. Turakubitira amakambi atandukanye ari muri Uganda na Congo. Turaza kandi kuhamagara abaturungikiye nimero za telefone kugira ngo batashe ababo tudasize inyuma uturimbo twa Noheli mwadusaze duhereye kuri kano karirimbo k'umurwi wa Shemeza Music mu gihugu cy'u Burundi. Kuri mikro ni Diane Niminahazi. Ngere ndabipfurize Noheli nziza nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Karirimbo ni irijuru ku murwi Shemeza Music yo mu Burundi. Tugatuye abakunzi b'Ijwi rya Amerika mutwumva muri mu makamba atandukanye Nduta, Nyarugusu muri Tanzania, Imahama na Kiziba mu Rwanda, Zareka muri Malawi, Rusenda muri Congo n'ahandi n'ahandi. Umukiza tuvukiye agumbira imitima yanyu n'iyabanyu. Imbere yuko tubashikiriza intasho zitandukanye tubafitiye twaze kongera gushimira mwebwe mwese muhoza aho mugufasha Ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu, haba mu kudusangiza inkuru mubona, haba mu buryo bw'amajwi, amafoto na za video n'ibindi. Ikiganiro cacu rero reka duce tugihera mu ntara ya Makamba. Ijwi rya Amerika ryagendeye biciye ku bakunzi baryo bavuga ko iminsi mikuru iheze umwaka ibasanze mu bukene. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye niwe dusomera ino nkuru twateguye duce ku bakunzi bacu i Makamba.
Mukuru w'intara ya Makamba batubwira ukugene biteguriye guhimbaza cyane cyane umunsi mukuru wa Noweli. Ubukene bavuga ko bwavuye kwindagurika ry'ibihe ryatumye imyongo ikama, abarimyi ntibaba bacimbura ibyo barimye muci nk'uko byemezwa na Minani Violette, umurimyi akongera akaba n'umudandaza.
Ahanini ngani batakuru bari nka ruro ruzuba rwatse irabona nk'iki cyabaye kabiri. Abantu benshi ibintu by'amahera babikora mu bintu by'indimo bashora, rero ni ibintu by'imyonga inzoto zarumye bapfomeye n'abantu bagwaye bari barakura kwa imoto.
Kudatasura kare kw'imvura byatumye ibiciro by'ibifungurwa nkenegwa mu miryango biduga. Ifu y'imyumbati bwabaye ubwa mbere ishika ku mafaranga 1,600, ibigori biduga ku 2,600, ibiharage bija ku 2,500, nayo ibiraya bikaba bigeze ku 1,400. Iby'umuceri byo uburibwa n'abifise. Nakabandi Rukia ni umudandaza w'umuceri mu isoko ya Makamba.
Nine nane umutanzania wa mbere, wa kabiri tudandaza ibihumbi bine uwa gatatu tudandaza bitatu n'amajana umunani ugiciro cyo hasi tudandaza bitatu n'amajana atandatu uwo bitamunyika uri kuri bitatu n'amajana atatu
atubwiye ibyo biciro acabandanya
ntiturabibona ngene bazabuhimba kuko umwe wese yifata ku itama tumubariye igiciro
mu bice badandarizamo ibitenge by'abakenyezi hamwe n'ibirato babona ko atabaguzi nko mu myaka iheze nibaruta Beatrice numwe mu babidandaza
ya baragabanutse abantu kubera ubukene bashobora kugura ibitenge ndetse n'ibirato bahora bambara ntibyo bakigura kumbure kubera ibintu ubukene kandi ibintu byagiye birazimba ubu nta bitenge bagisuma wowe nsa amahera arundi twararariye aturunze abatomboye ibintu by'ibitenge ntabyo bakigura ahanini ndi kurarambure uwo muntu nta n'umunsi mukuru uri
uvuye ahagurirwa ibitenge ukaja aho badandariza impuzu z'abana bene amamangazine bakubwira ko atabaguzi bariko barabona nko mu myaka iheze Minani Violette adandaza impuzu z'abana zikunzwe kugugwa cyane himirije Noweli
ubu si kirenga kare ntangaho abantu babutse isoko aya masaha ya saa tanu na ndiba tugaragara saa sita mbere abantu babutse isoko kubona amabutike abantu batekera ari kugura amashashi gusa ariko byarahindutse cyane
ahagurirwa ibirato by'abana naho nyine ni nk'uko abaguzi ngo si kirenga nk'uko umudandaza wabyo Butoyi Gilbert abivuga
ubumenyi bw'iminsi isanzwe kubera usanga abantu benshi usanga bidoga ubukene ugasanga umuntu kuko abana afise ugasanga ntashobora kubambika bose cyangwa ugasanga ntashobora kugura kubera ibintu byazinze nk'amashiriri yarazinze bavuga ngo ibyo yari byazinze ibintu biri ku giciro kidahekire
mu ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe ati muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa biraduga abaguzi rero baranakunda gukoresha uburyo bwinshi mu gusuma ibyo bafungura ishyirahamwe ya Buko rirabakebuye ngo ntibibagire ko ubuzima bubandanye inyuma y'iyo minsi bakwiye rero gusuma bibuka ko mu kwezi kwa mbere bazobandanya bakenera gufungura bigerere rero leta nayo tuyisaba ikurikiranire hafi ibiciro yongere ikebure abikika mu kiza mu kuduza ibiciro
Umwite jambo canke mana canke ya ije byose yarabisize yambara umubiri ngo je nawe tuze tuvuke irya kabiri ni Yesu n'umwe si babiri
karasukira atsinze sehemu hadafu kiyo niwe Yesu
akaririmbo muri ko murumva na karirimbo ka Noweli karirimbwe n'abaririmbyi batandukanye bo mu Burundi turizera ko yaba amajambo nuno mudiho byose byafasha kugira ibihe byiza abihereza uno mwaka w'2022 twinjiye mu gice cya kabiri cy'ibiganiro byacu kigiye gushimikira ku ntasho duhera kuzo mu mugenzi wacu Vedaste Ngabo yatuvanye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Kumazina yiwanje jewe nitwa Mbanzimana Sipesi kumusozi w'ubugorora niho mvuka ndaramukije basaza banje bose guhera kuwo bita Kayobera Theogene Sindayiga Gabriyeli n'umusoda na Liberata mwene wacu nyene tuvuka narahantu bita mu Gatanga mu Kamabungo wowe se ndamwifurize Noel nziza na bunane bwiza nararose n'umwuzukuru era ndanabifurize ko n'umwana nayo narazimije wabita ndayiragije prosperi ubu turi kumwe bumvise abana bangahe turi kumwe n'abana babiri n'umukazana n'umwuzukuru mperuka kunguka
niyo banyita mworohayisa ntuye mu kambi ya Rusenda ashaka gutasha umuhungu wanje Mugisha Elvisi ari mu Kayanza mu Gwegura nkaca ntasha na nyina wiwe ari mu Kayanza mu Gwegura nkongera ngatasha mama we wanje Shimirimana Valeri ari Karuzi nkongera ngatasha Sengiyumva Clemo ari ku Carama nkongera ngatasha mwene wacu Kishayo nkongera ngatasha mwene wacu batazira mwameni Yusufu ari mu Buyenzi nkongera ngatasha Kizera mushiki wanje nkongera ngatasha n'abapandimwe bose bari ngaha mu Rusenda duhereye kuri Papiano ndabaye
mbona nitwa Arakaza Fabrice nkabamerereye mu nkambi ya Rusenda abanifuza kwifuriza umwaka mushasha abagenzi banje tubana ngaha mu nkambi ya Rusenda Eritier Manjaro n'umuhungu tubana ngaha yitwa Dani abandi abasigaye mu gihugu hariya ariyo Isuf akababa mu bwiza akaba na Adonis akaba aba mu Carama na Didier akaba aba mu Kanyosha
yitwa Bimenyimana Florida jewe ndi muri kambi ya Rusenda nshatse gutasha abagenzi n'abana banje n'ababanye mpereye kuri Yeriyana ari mu Gasenyi mu Mirambagizo n'abana biwe n'umugabo wiwe ndabifurije nawe iri nziza subiye kutasha Nadine ntabangane ari mu Rugeregere nawe ndamufurije nawe iri nziza n'abana biwe kandi kuri Noel nyine ndamurungikira gatenge yambara ka Noel ntabangane nifurije kutasha Rora Sigiteri ari muri Rugeregere nifurije kandi abanyegabiro bose bazizi na jya Florida bimenye imana nabo ndabifurije Noel nziza
ku mazina banyita Niyonkuru Idrissa nagomba kwipfuriza umwaka mushasha na Noel inshuti n'abavandimwe bari muri Congo n'abari mu gihugu cy'u Burundi nongera gutasha umugenzi wanje yitwa Noire wo muri 24 ngatasha umugenzi wanje yitwa Noe wo muri 14 aho ni mu Rusenda nkongera gutasha mama wi wanje ari Bujumbura ku Buterere natasha mutoya wanje DJ ari muri Amerika natasha petit frère yitwa Olivier ari Bujumbura mu Buterere
jewe nitwa Mahira Kiza Samson batazira Seville ndi mu gihugu cha Congo aya masano munota ndi mu Rusenda nipfuje yipfuriza umujyango n'isi mikuru ya Noel na Bonane kugira ngo twese tubeho neza tugiranire ibiyago uno munsi turiko turatasha tutahije imijyango wa mbere mereye ko ni papa na mama bari Buganda na mushikanje Nduwimana Roger na mushikanje Tangishaka Veronica na mushikanje Rachel Fitina nkaba ntaje ni Fitina bagenzi bose banyumvise kandi ndabifuriza ibihe byiza Imana ibaheza byiza
Vedaste Ngabo tugushimire kuri ano majwi wadukuriye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo duca tunagira ko tunakwifurize Noel nziza n'umuryango wawe akaririmbo muriko murumva na karirimbo rya Joro ka Josh Ishimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda tugatuye mwebwe bakunzi bacu mutwumva muri mu bitaro bitandukanye kabarenesha Kaze kama ni America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ni kiganiro cacu kidasanzwe cha Noheli umugenzi wacu Ignatius Bayizi yaciye mu bice bitandukanye vya Uganda abo bavuganye bamutuma gushikana izinaje
amazina ya Anita Kankindi Kosorata mvuka mu ntara ya Ngozi komine Kiremba zone Gakere gacimbira ibihanga nkaba nifuzije kuramuca musazanje Budara Samandari na data wacu Maratia nkaba nifuze kuramuca n'abantu basaza banje bari mu ngendo n'abari muri komini Tangara inyarugati bene wabona mama nuko ndaramukije abantu bari mu ntara ya Muyinga harimwo Minani harimwo Macumi harimwo Sinamuziga Karawusi harimwo Sinamuziga mwene Yohani ndaramukije abantu bose tuvukana ndabipfuriza ko kujya Noheli nziza
nijewe barandagiye Daforoza mvuka ku mutumba wa Mashitsi zone Nyagatovu intara ya Ngozi nkaba nifuza kubasuhuza ndasuhuza mwene wacu bari kwitanira mpura na Dine arongowe Mukamira nkaba nsuhuza na mwene wacu yitwa Bigirimana Stefania nkaba ndi mu Bugande n'abana banje barabasuhuza inkambi ndimwo ni inkambi ya Rukinga Noheli nziza mwige ntibake
nijewe ntawe mvuka ku mana nifurije amahoro mu bana banje bose kuko ntibakimenya yuko nkiriho ariko ndiho nijewe impunzi yo muri Uganda kandi ndabaramukije amahoro y'Imana nifuje tuze tugire Noheli nziza kandi tuze twongere kubonana Imana ishimwe cyane
nije kampano Veneranda nkaba mvuka muri komine Bugabira Provinsi Kirundo nashaka kwipfuriza umwaka mushasha abana banje na mama Mukabeza Maria na Murekatete Jacqueline na Hamugisha Samuel na Bikorimana Prosperi na niyo gushimwa Belize na nta ukuri yawe Belisa ndayisenga Jamari ndabipfuriza umwaka mushasha nkaba ndabipfuriza umwaka mushasha umwaka tuzowuje ntutuje nkaba ndi muri Uganda kandi umugire ngo narapfuye nkaba narashatse nkaba ndi kumwe n'umufasha wanje umwami abahezagira
nitwa Habimana Adriane nifuza gusuhuza abantu banje bari mu gihugu cy'u Rwanda uwitwa Rwasa Christophe atuye muri aho bita muri Sacembuye nkasuhuza n'undi witwa Butete Pangaras atuye i Rwamagana nkasuhuza n'abana banje bari i Rwamagana aho ngaho uwitwa Ndagijimana aba ndi impunzi yo mu Rukinga muri Uganda ndabifuriza Noheli umwaka mwiza na Noheli nziza
Ignatius Bayizi tugushimire kuri ano majwi adukuriye mu bice bitandukanye vya Uganda tunakwifuriza Noheli nziza n'umuryango wawe abatwumva bari mu makambi arimo abarundi abakongomani n'abandi aho muri Uganda akaririmbo Gloria ka Chorale Saint Dominique yo mu Burundi turakabatuye
I'm
Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'intasho zanyu. Reka rero tuje ku matelefone naho twakire Eric. Eric ikaze ku juge Amerika.
Ego yo murakoze cyane no emiriwe.
Uhereye ga Eric.
Ego tenherereye risaka muri Zambia.
Risaka Zambia nawe ni mwatanguye kwihimbaza miko muyitegura gute nimba mutaratangura.
Ego nawe ritiko tiko kitegura neza nubwo asana hari kwaboneka ubukene mugabo umuntu aragerageje kwashoboye kusama.
Hari bikunze guca biba abantu bakaduza ibiciro bimeze gute ibiciro biracari kwa kundi ntabari ko barakika mu bintu.
Oya ntabari ko barakika mu bintu akiretse ko ibiciro gusa byasa n'izatanguye kuzimba ibintu bivanye n'ukuntu nyine ibintu bisanuye bizimba na cyane cyane no muri Zambia ibintu bijyana n'amadolari bivanye n'ukuntu idolari riba riko riragenda.
Nuko rero reka ijwi rya Amerika riguha akanya wifuriza abo ushaka kwifuriza Noheli nziza.
Ego cyane murakoze. Bwa mbere nifurije Noheli nziza ababyeyi banjye. Papa wanjye barakazi keze kera asanzwe ari ku mutumba Kiyange Zone Kiyange muri komine Kibabwe ntara ya Makamba, na mama wanjye Tati Silivana tudasanzwe ari kumwe aho nyene. Abavukanye tuvukana bose nabo nyine ndabifurije Noheli nziza n'umwaka mushyashya mwiza. Ndabifurije inshuti n'abagenzi bose basanzwe banzi bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Ndabifurije umwaka mushyashya na Noheli nziza.
Urakoze hike nimubona ngaho muri Zambia, nawe tukwifurije kugira ibihe byiza biheze umwaka Noheli nziza mu bawe bose.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kundi murongo wa telefone dufise Zabir Nduwimana. Zabir ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira ku ijwi rya Amerika.
Uhereye ga Zabir?
Emerenga ha muri Kenya.
Nuko duga ku ijambo rero wifurize izo nshuti zawe Noheli nziza.
Ubwa mbere na mbere ntangwe kwifuriza ababyeyi bane, ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza mushasha. Hanyuma nkongera nkifuriza na mwene wacu nyene, reka n'umuryango wanze wose n'inshuti n'abagenzi, akaba aribo turi kumwe ngaha aye muri Kenya. Yitwa Nduwimana Jare Zerie, akaba ariho na n'undi yitwa Isroni. Abo bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha. Abari mu gihugu hariho witwa Irambo na Jasoni Kabura Patrice na Sengiyumva Jean Bosco, abo bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha. Ntibagiye abo twahora twigana bose, ebe nkaba ndabifurize umwaka mushasha. N'abamaze kubakura ubwo bose twahora twigana,
urakoze
cyane, ibane nabo.
Urakoze cyane za ngaho muri Kenya, nawe tukwifurije Noheli nziza n'umuryango wawe.
Namwebwe nyene nanjye ndabibifurije.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Laundry Habi Rugira ku yundi murongo wa telefone. Laundry ikaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza.
Murakoze cyane. Murakoze cyane.
Uherehe ga Laundry?
Ndi muri Durban mu gisagara bita Durban muri South
Africa. Muri Afurika y'Epfo. Nuko rero ushaka kuyifuriza bakaba bande?
Ndashaka kuyifuriza mutama wanjye Kavura Dihaye abo mu Rumonge, umwanjye na mama wanjye Raza Kaje n'abanyarwanjye bose muri rusange.
Urakoze Laundry, ugire Noheli nziza nawe mu muryango wawe. Ku ijwi rya Amerika tubifurije ibihe byiza biheze umwaka aho muri Afurika y'Epfo. Urakoze.
Kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru ziza ko Yesu avutse mu ijoro ku musozi, umva amajwi menshi ingabo zo mu ijuru zisima cyane. Nowhere, 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 how could you mommy we see I am nowhere.
akaririmbo havutse umwami ka Eliezer niyo nizigiye niko nchenso zirako kino kiganiro cari kigizwe n'intasho za Noeli ku bakunzi b'ijuru rya Amerika ku izina rya bagenzi banje rero nongeye kubipfuriza Noeli nziza mu iryohererwe mwo mwishime mwongera mushimisha abandi kugeza aho mushoboye bagenzi banje namwe dukorana ha Washington DC n'imiryango yanyu ndayipfurije Noeli nziza imigisha n'amahoro bibashware amenyesha makuru bacu muri mu Rwanda Uganda Kenya Congo Ubwongereza Tanzania Noeli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu abakunzi bacu duca Kongo turonka makuru mu Burundi namwe bwe ndayifurije Noheli nziza kuri micro mari kumena Jodiane ninahazwe nabateguriye ndabashikiriza nongera negeranya amajwi ya kino kiganiro kidasanzwe cha Noeli yakoze mgenzanje Tien Karekezi yarampagarikiye na hejo rero ndabasigiye akaririmbo havuse umwami ka Eliezer niyo nizigiye wo mu gihugu cy'u Burundi.
Maze kumenya kumukiza yaje bagonge kujiari kubamuseje babunya bwenge bose bamuhinza u nini babu nisenga nimota neza Kwiwe tumushikanire.